Leta y'u Burundi yatangaje ko amahoro n'umutekano byifashe neza mu gihugu cyose kandi ko atamungenge ko ashobora kuba ibitero by'abagizi banabi zihari. Ivyo u Burundi bubivuze inyuma y'ubuserukizi bwa Amerika muri icyo gihugu buburiye abanyamerika ko bokwigengesera ndetse bakirinda kuja mu bibanza bimwe bimwe kubera amakuru ubuserukizi bufise ku mutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Umushikiranganji w'intora ya Gati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse yavuze ko ashatse gutanga umuco inyuma y'ivyo Amerika yacikirije. Muri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika n'uburi kiri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo buserukizi riburira abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga ko bokwirinda gutembera mu ijoro kuja mu bibanza bimwe bimwe nk'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya ndetse nahegereye ishamba cimeza rya Kibira. Umushikiranganji Martin Interetse yavuze ko ubwo buserukizi butarashikiriza ayo makenga leta y'u Burundi ku mugaragaro, arahumuriza ko ibyo bice by'igihugu ata makenga biteye.
Itangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganji nawe yihuha bica kuri WhatsApp amambasade arafise kumwe na kurana na leta bishinzwe bateye amakenga bandika icyo bita note verbal kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona. Nta ngorane n'imwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye, na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine babihagarariye amahoro n'umutekano. Yewe ko ndababwira ko nta minsi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose, izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuga nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo, wo kwivuna abansi ubutungane ibintu hagati mu gihugu n'umutekano. Eka n'abandi bashikiranganji bose barahaciye, abenegihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batubwiye. Imigwi y'abicanyi yari yigiza Kagarama Ruganda yose yarasambuwe guhera yatangiye gukora mu mwaka w'2026.
U Burundi busigura ko abashikiriza ayo makenga bafite umugambi wo gucafuza igihugu.
Ivyo gushaka gucibiga abenegihugu, abenegihugu ntibahendwe, ntibaje ku kizi bakore ko bavyo kuteza imbere. Ntibavuga ngo umutekano ugomba uhungabane, ngo amashuri agomba avuge, ngo grenade zigomba zi. Ivyo nabonye kuri WhatsApp. Twese tuzi ko ari inyoma n'urukurukuru rushaka guca intege abagendera u Burundi ati ntimugaruke, cyangwa urabona ko tuzi tuhungura abarundi benshi bari barahuzutse bahuze igihugu, dushobora kuja guhungura abantu tubagana mu gihugu tutari sire ko ari igihugu gitunganije neza kujyanye n'amahoro n'umutekano.
Amerika yoyo yavuniye akagohe abayo baba mu Burundi k'ubugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika ari ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero by'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika iti n'imipaka irashobora kugagwa atawubimenyeshejwe imbere y'igihe. Bamwe mu bahinga mu byerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko u Burundi butari bukwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean Claude Sezinkayo atwara ishyirahamwe MIRPD rirwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Tugasaba ko leta y'u Burundi ibicishije ku bashinzwe umutekano, haba mu gisirikare, mu gipolisi, eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe, bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ibyo bibanza byavuzwe, harimo no kurondera amakuru afadika yotuma by'ukuri umutekano udahungabana, ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka, ahubwo ko boyakorera ko mu bihugu bitandukanye byaba ibyo muri aka karere cyangwa mu bindi bihugu aho leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziratanga amakuru ko abantu bokwiyubara ko umutekano wabo ushobora kuhungabana. Twagiye turabibona ko by'ukuri ahenshi umutekano warahungabanye, ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba, ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu.
Ubushikiranganji bw'intore ya Gati mu gihugu bwemeye ko inzego z'umutekano zigiye gukurikirana neza ayo makuru yuko umutekano ushobora guhungabana.
Turakurikirana twebwe ku munsi baba matari bariho ba musitanteri banyumva kumi abajijwe inyamiramaruzi niyo sirikare ku mitire cy'igihugu niyo kiri kina noneho mwarabonye ko n'ejo bundi twarungutse sirikare kuja gufasha muri Kongo, kuko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufite amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa nta ngorane nini hari
u Burundi bushimangira ko icerekana ko umutekano hari mu gihugu aramanama atandukanye buheruka kwakira ntiyahuje abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho batandatu muri bo bitabiriye iyo nama yabereye i Bujumbura ku mugwa mukuru Butunzi. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.